Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro. Muri kumwe na Joe Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye, tuyahera kuyagezwa hirya nino ku isi. Twateguriwe tukaba tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane, tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abajejwe umutekano muri Somalia bavuga ko abantu hafi 30 bishwe mu gitondo cyo ku munsi w'Imana ejo, inyuma yaho abitwaje ibigwanisho batereye agasagara gato muri leta ya Galmudug hagati muri ico gihugu. Abantu hafi 30 bagizwe ahanini n'abasivile ngo nibo baguye mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abo bagwanyi hamwe n'abajejwe umutekano mu gisagara cha Wisil, nkuko abategetsi babibwiye igisata cy'igisomari cijwi rya Amerika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo ubazwa icyo gitero, uvuga kandi ko wishe 34 mu bajejwe umutekano. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'Imana yarasubijeho amabwirizwa akomeye azomara indwi zibiri agamije guhangana n'igisanira cya coronavirus chandukira cyane cyiswe Delta kiriko kirarandagata ku rugero ruteye ubwoba muri ico gihugu. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Ramaphosa yabujije amakoraniro yose kiretse ayabaja gufuba ababo naho nyene batarenza abantu 50. Ayo mabwiriza kandi arimwo kubuza urudandazwa rw'inzoga ziboreza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ku munsi wa gatanu ko igisanira Delta cya COVID-19 kimaze gushika mu bihugu hafi 85 ku isi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavugwa mu makungu, leta z'umwe za Amerika yaragavye ibindi bitero by'indege ejo ku munsi w'Imana ku barwanyi bafashwe mu mugongo na Irani bari muri Iraki na Siriya. Byakozwe mu kwihora ibitero abo bagwanyi bakoze ku bakozi ba Amerika hamwe n'inyubako zayo muri Iraki, ariko ico gisirikare nticatomoye nimba hari abafuye canke abakomeretse. Ibitero byategetswe na Perezida Joe Biden bibaye ibigira kabiri ategetse ku mihari ifashwa na Irani kuva agiye ku butegetsi haraheza amezi 5. Hano muri Amerika, igitigiri cy'abasize ubuzima mu ibomoka ry'igorofa yabamwe abantu muri leta ya Florida cyashitse ku bantu 9 ejo ku munsi w'Imana, naho abajejwe gutabara bakibandanya kurondera abandi barenga 150 bataramenywa irengero ryabo. Daniela Levin Kava, umukuru w'igisagara cya Miami-Dade cyaberemwo iryo sanganya, yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi w'Imana. Iyo nyubakwa yabomotse mu gaturuturu ko ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Abategetsi bagumana icyizere ko bashobora kuzotora abandi bantu bagihema naho harenze iminsi 4 ibomotse. Muri Bangladesh, abantu indwi barapfuye abandi barenga 50 barakomereka inyuma yaho inzu y'igorofa 3 barimwo isambukiye i Dhaka ku murwa mukuru ejo ku munsi w'Imana, aho abategetsi bavuze ko byatewe n'umuringoti utwara umwuka wa gaze waturitse. Abanyagihugu babibonye babwiye imenyeshamakuru ko ibyo byuka bya gaze byasambuye iyo nyubako yarimwo amazu y'uburiro hamwe n'ayakoregwamwo urudandazwa rw'ibintu bitandukanye. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi hamwe n'umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri barahuye mu biganiro nyabutatu byabahuje n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq i Baghdad. Ibi biganiro byeje ku munsi w'Imana byari bishimikiye ku migenderanire mu by'ubutunzi n'umutekano hamwe n'ibibazo bikomeye bya politike bihanze ako karere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu naho polisi y'u Rwanda iragabisha abandura virusi ya corona bakabandanya kwidegembya mu batandukanye hakwikumira ibi none hari amategeko abibuza.
Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda, umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakozi cyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu, ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarengeje ibihumbi 500. Iyo ari nk'indwara idakira igihano kiriyongera kikagera mu myaka hagati ya 20 na 25.
Uyu ni Thierry Murangira avugira urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Rwanda RIB mu mfunyapfunyo aha yadondagura ibihano ufashwe yanduza corona abandi hakwikingira ahabwa. Mu gihugu cy'u Burundi ubutungane bwase kurekura Germain Rukuki aharanira agateka kazi na muntu. Aya makuru yose tuyarambura mu kanya isase mwe hagufi ya manadio yanyu. Rekari kwa makuru yacu tuyahere mu yaranze igisata cy'umutekano mu Burundi mu ndwi twara yedusozereye. Abantu barenga 15 baraguye mu gitero c'abantu bitwaje birwanisho muri commune Rutegama turi mu ntara ya Murambya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu baguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho baturiye imodoka zibiri. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Elojuri Kaneza.
Amakuru y'u Amerika rifise nuko abantu 18 aribo baguye n'imiburiye muri ico gitero c'abaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Murambya kwibarabara rya Murambya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi nkuko byemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Murambya. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nta n'umwe yashimye ku mwidondoro w'umenyekana. Abantu bane nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri. Ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru vy'i Murambya niko rimwe amasoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari mu bakuye ibiziga mu bisigarira by'imodoka kari zaturiwe. Je ubwanje bwa minwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima niko yemerejwe ijya Amerika. Umunyagihugu ni nabasigura ko mu ngenzi zari imodokari zaturiwe harokotse bane bonyene. Nta n'uwundi n'umwe wa kirazira yaharokotse, bane bonyene nibo bagize amahirwe yo kurokoka niko yatwiganiye. Aba hafi yahabereye kino gitero banamenyesha ko ari umugabo n'umugore bahitanywe n'abagizi ba nabi mu gihe bariko barahunga abajejwe umutekano. Twiyumvira ko yibajije ko bashobora kubwira abajejwe umutekano inzira bajanye. Uwo mugabo n'umugore bari bavuye ku rubanza baca batubirana n'ababicanyi. Kugeza ubu abajejwe intwaro cyabi gipolisi bashimye kutavuga ibitigiri by'abapfuye. Stanini Mbona umustanteri wa komine Rutegama mushuhira yari yemeje ko abantu babiri bapfuye, batanu nabo barakomereka. Igipolisi cyo cyahisemo kwandika ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano kivuga ko hapfuye abantu ariko nticatanga ibitigiri. Iterabwoba ryahitanye abantu, abandi barakomereka mu gitero cakozwe ku modokari zunguza abantu n'ibintu cabaye nka sambiri z'ijoro ku musozi wa Munanira nko ku birometero 3 uvuye ku murwa mukuru wa komine Rutegama mu ntara ya Muramvya werekeza igitega. Amatohoza ariko arakorwa. Niko canditse. Ijwi rya Amerika yabugeze ubu rimaze kumenya ko hakomeretse abantu 8, 3 bariko bavurirwa ku bitaro vy'i Murambya mu gihe ibitaro vyo mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega bifise 3 nyene, naye ivy'ikibuye muri Bukirasazi Gitega nyene bikaba biriko bivura 2. Mu gatondo ko kuri uyu w'Imana igipolisi kiri kumwe n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonera kure bakoze isaka ariko ntaco batoye mu mihana yari yiketswe. Gusa abantu 4 barimo abagabo 2 bavukana b'abanywanyi b'umugambi Senere utavuganwe n'ubutegetsi baturuka avuka Remi Gahutu yashinze FNL yavyaye SNL batawe muri yompi. mwijoro ryo kuba 9 rishirwa 10 ukwezi kwa 5 guheze abandi bantu 13 bari baguye mu mutego w'abantu bitwaje birwanisho kwibarabara rya Muramvya ya Gitega ahitwa Burambana muri commune Muramvya mu ryo kwa 26 ukwezi guheze naho abantu 4 barahitanywe n'ibitero vy'amagrenade vyakozwe ku bituro vy'amabisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barenga 80 barakomereka naho mwijoro ryo kwa 16 rishirwa 17 mu Rusaka mu ntara ya Mwaro ihano rubibe na Muramvya na Gitega hishwe abantu 7 umvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano kwa 5 heze mu kiganiro cavugize ibinzego za leta yemejeje ko abantu 29 ari bo bafashwe
kuri ibi bitero byabaye mu Rusaka Muramvya ni Bujumbura amatozo y'igipolisi asana yarangiye ko haramaze gufatwa harafashwe abantu 14 kuri iki gitero cabereye mu Rusaka harimo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4 hanyuma kuri iki gitero cabereye Muramvya harafashwe abantu 12 harimo abahoze ari abasirikare 2 n'uri mu karuko k'abakuguruke umupolisi umwe hama kuri iki gitero cabereye Bujumbura harafashwe abantu bashika kuri 3 umwe akaba yafatanywe grenade igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafata byemezo biriho ko ari wabikoze hanyuma amadosi yarashikijwe tunga
kugeza ubu nta muntu ucanka mu rwiye uriyitirira bino bitero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tukiri mu Burundi, ubutungane bwase kurekura Jean Marie Rukuki, umwe mu mpirimbanyi ziharanira agateka kazi na muntu. Rukuki tuributsa ko yaheruka kugabanirizwa igihano yari yaraciriwe kiva ku gifungo cy'imyaka 32 kija ku mwaka umwe. Byari bitegekanijwe ko apfungurwa ku munsi wa 5 heze, ariko abamwunganira babwije ijwi Amerika ko habonetse irindi tegeko ribwira utwara ibohero rya Ngozi amaze mu imyaka 4 apfungiwemo kutubahiriza iyo ngingo. Abaranira teka kazi na muntu kimwe n'abahinga mu by'amategeko bariyamiriza ico bita ihohoterwa rikabije muri no dossier ya Rukuki Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoreje ijwi rya Amerika mu Rwanda.
Ku munsi wa 5 heze niho intumwa ya Senare Nkuru ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura igisata c'iyungururizo uwo bita mu Gifaransa wisye yaje gushikiriza Jerome Rukuki mwibohero rikuru rya Ngozi urupapuro rumumenyesha ko igihano yakatiwe c'umwaka umwe yakirangije. Ni nyuma yaho iyo santere igabanirije igihano cyo gufungwa imyaka 32 kikaja ku mwaka umwe. Umwe mu baburanira Jerome Rukuki yabwiye ijwi rya Amerika ko hari umunezero udasanzwe kuko bobo cyo kimwe na bamwe mu muryango wiwe bari bazi ko agira rekugwe agataha. Abamuburanira bagiye mu biro by'ubutwari ibohero rya Ngozi Rukuki yaramazemo imyaka 4 afunzwe gusaba urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka billet de regissement mu Gifaransa. Bugingo uyu nawe yariko yitegura kubaha ubwo ruhusha yaciye bamenyesha ko ahawe itegeko n'ubugendozi bukuru bw'amabohero Direction Générale des Affaires Pénitentiaires mu Gifaransa rimubwira ko yoba arabangiriye gusohora mu ibohero Rukuki. Kugira tubitawure neza twabajije umwe mu banonoso by'amategeko Maître Gustave Niyonzima ica amategeko avuga iyo umuntu yagabanirijwe igihano.
Mu bisanzwe iyo umuntu agabanirijwe igihano bivuye ku ngingo ya sentare akaba yaramaze kurengana iyo myaka sentare ibimuciriye nk'ivyo vya Jerome Rukuki yaramaze hafi imyaka 5 apfunzwe ama bakamucira umunyororo w'umwaka umwe uwo nawe amategeko kwa bivuga aba yaramaze kuwupirija yarawurenze yacare kugwa rero buno nyene ico twita iriko prescription nkuko code de procedure penale bivuga abakurikiza urubanza ni parquet baca bategerezwa gukora uko bishoboka byose bakamuha billet de l'enregistrement ikaja afungiwe kugira rekugwe.
Sentare yungururizo yari yagize umwere Jerome Rukuki ku byaha bitatu arivyo kuja mu midugararo igame bigamije gutembagaza ubutegetsi guhungabanya umutekano w'igihugu hame no gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu yamari uwo mugabo yakoreje ishyirahamwe rihana gateka kazina muntu akate Burundi yagumanye cha kimwe cyo kugarariza ari naco gihanishwa umunyororo w'umwaka umwe uko biri kose ingingo irashobora gusubigwamo n'igisata cha gasambura manza yamara metre Dieu Donné bashireshize nawe nyene yanonose by'amategeko asigura ko habanza gushigwa mu ngiro ingingo ya mbere igabanya igihano
naho byoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasambura manza ni ibintu byo kuja kurabisha amategeko ariko nta muntu ashobora kuguma pfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uzoheza aja muri cassation kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemo n'umucamanza yize idonido kuko cassation ico bita recours extraordinaire naho yoba yewe bakabaye arukunguruza umuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akaburana yidegenze
Maître Gustave Niyonzima aributsa amategeko yaho nyanzwe muri iyo dossier ajanye niho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu
nta dossier shasha afise yotuma bamugumizayo nta zina afise nta stati nimwe afise dukurikije amategeko penale la loi penale iravuga amakategori y'abantu bapfungwa aba preveni aba condamné preveni detenu nibindi wewe none wumva yokwitwa ngo iki nta nizi nafise ririko atunzwe ico twokwita vagabond en violation de la constitution rero nibintu umuntu ashobora no kwitwara muri groupe de travail des nations unies sur la détention arbitraire ni na cadeau torture gupfungira umuntu busa takintu ari karakora
subwa mbere haba urekugwa no butungane maze akagumizwa mwibohero aha two kwibutsa idossier yavugishije benshi iyo umupfasoni Christa Kaneza afungiwe mwibohero bikuru rya Mpimba yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe mu kwezi kwa kabiri no mwaka uyu mugore yari yarekuwe na sentare nkuru ya Muhambu gisagara ca Bujumbura ingingo imurekura ijwi rya Amerika rifite ikopi ivuga ko inyuma yo kurekugwa yabwirizwa kutarenga imbibe z'igihugu no kwama yitaba ubutungane avuye muhira kumvo z'amatohoza y'urupfu rw'umugabo wiwe atanu mwaka bari bwamarane bubakanye nkuko byagenze kwa Germer Kuki abunganira Christa Kaneza bagiye gutora uwo baburanira mu ibohero rikuru rya Mpimba maze babura uburenganzira bw'uko asohoka billet de l'enregistrement gushika n'ubu uwo yari yarekuwe aracafungiwe muri iryo bohero ryo mu gisagara ca Bujumbura abanyamategeko basaba ko amategeko yokurikizwa maze abarekuwe n'ubutungane bose bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo Cyeklave ni nkuru Kigali kubwijwe ya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya namakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari nari nabice ku masonga nkitangura Polisi y'u Rwanda iraburira abantu bose banduye COVID-19 hakwikumira bakabandanya baja mu mirimo ibahuza n'abandi uzofatwa bikaboneka ko yanduje abandi azohanishwa ibihano bikomeye birimo no gupfungwa imyaka igera kuri 3 ikigari mu Rwanda tuhasanga Sumta Kabuyi agiye kutubwira ibindi kuri no nkuru yaduteguriye
Nyuma yaho bimaze kugaragara ko hari abantu basanga COVID-19 ariko bagakomeza kugenda genda batishyize mu kato nk'uko amabwiriza y'abaganga biteganya polisi yongeye kuburira abo bantu bose ko uzafatwa yaranduje bagenzi be kandi arazikwa rwaye ibihano bimutegereje kuri wa gatandatu urwego rwafashe umuntu wapimwe agasanga ngo COVID-19 ariko ntahitajya mu kato ahubwo gakomeza guhura nabandi polisi yasanze uyu wari wagaragajwe ko afite COVID-19 ari muri muri restora ari kumwe na mugenzi we basangiraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwira Ijwi rya Amerika ko afashwe kuri uyu wa gatandatu yaje yiyongera ku wundi mushoferi utwara imodoka watawe muri yombi nawe azira ko yabwiwe ko afite COVID-19 ariko agakomeza gutwara abagenzi. Uyu muvugizi aburira abantu bose bakomeje kwica amabwiriza ya COVID-19 ko ibihano bibategereje.
Icya mbere nuko indwara nyine barabizira hari kandi iravura. Cya kabiri nuko hari amabwiriza ahari y'uburyo abantu bagomba kwitwara iyo basanze banduye indwara. Icyo dusaba abantu rero ni ukubyemera. Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, waremba ukabajyana mu bitaro. Ariko rwose kurenga ku ayo mabwiriza byakururira ibibazo, kubera yuko uramutse wanduje abantu bikagaragara yuko wabanduje kandi wari uzi yuko bagusanzemo iyi ndwara, urumva biba bigiye mu bintu by'ibihano bikomeye ku buryo byakururira ibibazo. Turababwira rero yuko icya mbere ntibayirinde, icya kabiri n'abasanze bayirwaye kurikiza amabwiriza.
Polisi y'igihugu iburira barenga kuri aya mabwiriza ko bazahabwa ibihano birimo n'igifungo. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yasobanuye bimwe mu bihano aba bantu bazabona.
Nk'umuntu uba uzi ko yanduye indwara runaka ishobora no kwanduza abandi, icyo asabwa ni uko bagomba kwirinda. Mu gihe rero atirinze akagumya kuyikwirakwiza mu bandi, yahanwa n'ingingo y'117 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Umuntu wese bishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300,000 ariko atarengeje 500,000. Iri tegeko yari nk'indwara idakira igihano kiriyongera kikagera mu myaka 20 hagati ya 20 na 25. Mu by'ukuri igihe cyose wahawe resulta positive igaragaza ko ufite ubwo bwandu runaka ari ubwa COVID ari n'ubundi bwandu, uba ugomba kwirinda kuba wakwanduza abandi. Igihe rero bigaragaye ko warenzeho kuri ayo mabwiriza ukagenda ukanduza abandi, iri tegeko riba ari kureba.
Igihano cyo gufunga uwanduje undi yari yarabwiwe ko yanduye COVID-19 akanga kwishyira mu kwato kije kiyongera ku bindi bihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, harimo ko umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa acibwa amande y'10,000, amande y'200,000 ku gutegura ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe kandi wabyitabiriye nawe agacibwa 25,000 ndetse n'amande 50,000 kukuva no kujya ahantu habuzanijwe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Izi ngamba zikomeje gukazwa mu gihe imibare y'abandura COVID-19 ikomeje gutumbagira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo abantu banduye COVID-19 bari 868, bituma umubare w'abarwaye COVID-19 mu gihugu hose ugera ku 35,000, 886,000, harimo 26,977 bamaze gukira iyi ndwara, abakirwaye bakaba bangana n'8,898. Abo iyi ndwara imaze guhitana baragera kuri 411. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi b'imikino na sport, ni wa mwanya wanyu. Yagezeho mu gisata cya sport yahera mu Burundi. Umurwi wa Message Ngozi ni wo waraye utwaye igikombe cya mbere citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza, utsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2-0. Ingozi aho umuhisi Nkurunziza yatangurije ishure ry'umupira w'amaguru Message kari akanyamuneza nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Iryo higanwa ari ubwa mbere ritunganywa mu Burundi ryatahukanywe na Message Ngozi yari ramutse yakira Flambeau du Centre ku kibuga cyayo Urukundo kiribuye muri komine Mwumbi ntara ya Ngozi. N'ishuri ry'umupira w'amaguru Message niho ryavukiye. Inyuma yo gutwara icyo gikombe Jimmy Ndayizeye amenyereza umugwi wa Message Ngozi yaragaragaje umunezero ntangere inyuma y'ubwo rukino.
Ni ibintu novuga yuko nakire neza cyane, bishimishije kuri ekipe yacu kubona dutwaye iki gikombe ari umwaka wa mbere gitunganije. Murazi yuko ari igikombe cyitiriwe nyakigendera Pere Nkurunziza, akaba ari we yafunze na Akademiro Message y'Ingozi. Kubona dutwaye iki gikombe n'amateka kuri twebwe ni ibintu bishimishije cyane.
Umugwi wa Message Ngozi utsinze Flambeau du Centre mu rukino rwa nyuma kabiri wikurikiranya, inyuma yaho ubatsindiye mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko gwara urukino rutoroshe na gatoya ariko ko hakoze umukenyoro mu gice cya kabiri cy'urukino
eh sinobwa yuko ari kintu kinini nyakwa basumbije ba Flambeau du Centre nije uravye ngo mu gice cya mbere Flambeau du Centre yari yatusumbije nagerageje kuraba amakosa abaye mu gice cya mbere ndagerageza kuyakosora ndahindura n'abakinyi bamwe bamwe mwabonye yuko mu gice cya kabiri twashoboye kuvifatamwe neza turashobora kugombora igitsindo bari badutsinze turasatira kandi turashobora no kugonga igitsindo cha kabiri cha duwa hesheje intsinzi nubwo yuko shimira abakinyi banje ingene bitanze kuva iturno itangura abayobozi batwara message ngozi ingene batwama inyuma nubwo yuko nikindi nubwo yuko twasumbije Flambeau du Centre nishaka twari dufise kuva ukino rutangura gushika rurangire
inyuma yo guhereza icyo gikombe abakinyi ba message ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye ashikiriza Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza amafaranga imiliyoni 300 zavuye mu nkino zagiye ziraba muri icyo gikombe citiriwe uwo muhisi buri mwaka izo nkino zikazohora zitunganywa amafaranga avuye mu ashikiriza umuryango wa Nkurunziza kugira afashe guheraheza imigambi y'iterambere yari afise nk'uko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi na muri basketball inkino zitiriwe muhisi Nkurunziza kuruno w'Imana zaratanguye Dinamo yatsinze New Star ku manota 56 kuri 47 umumenyereza wa Dinamo arashimira abakinyi biwe akamenyesha ko intumbero ari igikombe
ikintu cya mbere twakoze nuko ekipe ya New Star ni ekipe ikomeye iri kote za transition ama penetration barashobora kandi barashuka une équipe iri imeze neza par rapport au poste de défense iri compact tugara cyatuma cyadukunde gatsinzi tugiye kwitegura gusindiriza ko twaratwitegura ama kote y'ikipe cyakeneye cyakeneye kwitwara cyatuma zosaba gusaba ubunyishi kuzakora cyane
mu zindi nkino zabaye Young Eagles z'Igitega yatsinze Message Ngozi ku manota 58 kuri 56 izindi nkino zitekanijwe kwa gatandatu w'indwi dutanguye urukino rwa nyuma ruzoce ruba igenekezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi Desiré Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Desiré rekucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Mu mupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda ryaraye ribonye abayobozi bashya mu matora yabaye ejo ku cyumweru inteko rusange yatoye Olivier Nizeyimana ngo abe perezida mushya wa Ferwafa muri aya matora ku munota wa nyuma umukandida Ludovico Rurangirwa yatangaje ko akuyemo kandidatire avuga ko bamwe mu bagize itsinda rya Olivier Nizeyimana batari bemerewe kwiyamamaza ibi byatumye hasigara umukandida umwe rukumbi abanyamuryango b'ishyirahamwe Ferwafa batoye Nizeyimana ku majwi 52-59 abo bazafatanya kuyobora ishyirahamwe Ferwafa muri manda y'imyaka ine ni Marcel Matiku nka vice president n'abakomiseri umunani aribo Chantal Habiyakare ushinzwe umutungo Arthur Cyamweshi usaba afite inshingano zo gushaka abaterankunga Richard Gasana uzakurikirana ibirebana n'amarushanwa hakaba Chantal Mutoni ushinzwe umutekano hari kandi Delphine Wanyirigira komiseri w'amategeko Edmond Musi uzaba ushinzwe ibirebana na technique na Diane Tumutoneshe uzaba uyobora komisiyo y'iterambere ry'umupira w'abagore akaba yemeza ko komite nyobozi nshya izaharanira ko abagore bagera ku rwego rwo gukina nk'ababigize umwuga
kuri manda yacu turifuza yuko umupira w'abagore cyangwa n'abakobwa twawuvugurura tukawugira waba bigize umwuga ku buryo activite umuntu akoze muri football ishobora kumutunga haba ari just enjoyment ibyo kwishimisha gusa ariko bikagira n'umuntu akamaro mu buzima bwe busanzwe ku buryo bishobora no kwattractinga n'abantu bashoramo amafaranga bikattractinga n'ababyeyi bakazana abana batoya nabo bakabikira turifuza kubihindura ku buryo bigaragara bigahindura image byaba bigize umwuga bikareka
Tukivuga birebana n'umupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere harara hamenyekanye indi kipe ya kabiri igomba guherekeza AS Muhanga zikamanuka mu cyiciro cya kabiri ni nyuma y'imikino y'umunsi wa karindwi no wa nyuma iteganyijwe gutangira isaa 9 z'igicamunsi ku makipe umunani yari mu rugamba rwo guhatanira kugwa mu cyiciro cya mbere ikipe ya Etincelles FC irahura na Musanze FC kuri Stade Muhanga Gasogi United yakire Kiyovu Sport kuri Stade Bugesera Gorilla FC irakina na Sunrise kuri Stade Olamitie Kumena hanyuma Mukura Victory Sport yakire AS Muhanga kuri Stade Huye Butare nyuma y'umunsi wa gatandatu ku rutonde rw'aya makipe arimo kurwana no kutamanuka. Ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 13, Musanze FC izari ya kabiri ikagira amanota 12. Ku mwanya wa gatatu hari amakipe atatu ariyo Sunrise, Gasogi United na Etincelles FC, uko ari atatu akaba afite amanota 9 arushanwa mu bare w'ibitego. Ikipe ya gatandatu ni Mukura Victory Sport ifite amanota 8, Gorilla FC izari ya karindwi n'amanota 7. Ikipe ya 8 ano ya nyuma ikaba yarangije no kumanuka mu kicyo cya kabiri ni AS Muhanga itarabona inota na rimwe kugeza ubu. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Radio Ijwi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha ni uduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. Ni ibiganiro vyari biremeshejwe na Joe Diane Nahazwe. Dushimire abagize uruhara mu itegurwa ryavyo, muri bo harimo Fasil Gebehu. Twemye ku izina ry'abagenzi bacu rero tubikibanuye tubifuriza kugira indwi nziza. Ahanje turaza kuba turi kumwe mu biganiro bindi biri imbere mu kurindira mandanye kuryoherwa n'Ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye muriko murayumvirizako.